unaho nkuko musanzwe mubizi ni kakanya kuguha ijambo abanyanyi radio ijwi y'America uyu munsi nkuko mwavyumvise wa munsi uhambaye cyane rwose mu Burundi amatora yabaye tukibutsa kwa matora hatitabwe na bose hariho imirwi imigambwe itavuganwe na leta yari yatangaje kutazoja muri ayo matora tukaba twumvise ko hariho nabanyanyi biyo migambwe nayo nyine batitavye ayo matora uyu munsi rero turi kumwe n'abashiga ntahe babiri bagiye kutubwira ukuntu ayo matora agenze mugabo mukanya turaza kubona umukuru w'umurwiseni atubwire ukuntu ayo matora agenze mu gihe cyose mu bashiga ntahe turi kumwe ubwa mbere na mbere turi kumwe na Leon Sengenda Kumana akaba ari umukuru mugambwe Frodebu mwiwe neza Leon
mwiwe neza
murakomeye
buhoro buhoro sapa tumungora nariko tuza kumuna avuga ati iragenda
yego turikumwe kandi mushya nahe Pascal Nyabenda akabarongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mwiriwe neza mushya nahe Pascal
mwiriwe neza mumenyeshamakuru
murakomeye murakomeye
yego jewe simvuga nka Leonce ngo turi mu ngorane twebwe n'amahoro igihugu cyose kiratekanye n'amahoro
reka dutangure kumutubwire mbega amatora ku bwanyu yagenze gute aho mwamwagiye gutora
ego icya mbere twoshima nuko abarundi basidukanye niyonka bakaja gutora kwitorera abajene n'amakomine n'abashinga amateka cyo ni kintu cyatunegereje cyane hanyuma igira kabiri dushima nuko mu gihugu cyose hiriwe amahoro n'umutekano atakina na kimwe cyabujije abashaka kuja gutora ni ibintu bibiri rero dushima cyane ariko gituma tuvuga tuti ku bwacu amatora yagenze neza cyane
hari amakuru rero yatangaje bavuga ko hariho ibitero byabaye ku munsi wa gatandatu ku munsi wa Mungu ibyo bitero kaba byari bigamije kudurumbanya amatora mbega mu bice iyo midurumbanyo canke ayo masasa yumvikanye amatora yabaye abantu bayitavye
sinzi nkumbure abo baba amakuru iyo muba muri iyo muri Amerika ariko nta gitero cabaye mu Burundi ni babatovye nyene ni babandi babononyi afata grenade agatera urumva umuntu yaguturutse inyuma agatera grenade ibyo biragoye kugira ngo ubyikingire nibyo biba mugabo nagenda kugire ko naho byabaye cyane cyane hari kwijabe aho bita kwijabe Bujumbura no kuvuga ko mu gisagara cya Bujumbura aho bari bimuriye amabiro y'amatora amatora yabaye neza ukuri kwamye bikaba byashimishije abarundi na cyane cyane ko aribo begwa n'ayo matora
reka tuje kumushana he Leon Sengenda Kumana mu mwaka wa 2010 umugambwe wagiye ntiwagiye mu matora no muri iki gihe mwatangaje kutazoja mu matora kandi ntiwagiyemo mwagize andi makosa mushana ntahe Leon Sengenda Kumana
nta makosa twagize kandi nagomba hanze nkosore gatonyi twebwe ntitwigeze tuvuga ko tutazoja mu matora amatora tuzoyajamo no munsi muri kumuvuga mwe n'umukuru mugambo CNDD ko babaye amatora jiwe ntabyunzi ku matora yoba yabaye matora yo haba gute mu gihe abantu bamaze guhunga igihugu mu gihe amaradiyo yugawe mu gihe ata muntu akiva mu nzu hirya no hino n'amasasi n'amagrenade mu gihe abantu bose bavuye hasi bagahanura bati ayo matora azokwega karambare mu Burundi hamwe ugomba uhoba ugomba gukoresha inguvu bati banza mwicare hamwe murabe ibibazo byatewe n'ukugomba kutimanganya ibwirizwa shingiro ibibazo byatewe n'ukugomba kutimanganya amasezerano y'Arusha biva ngo ku kiringo cya gatatu icyo kiringo cya gatatu nacyo uyo Pascal n'umushinga amateka arazi yuko igihe umukuru w'igihugu yaranga igikiringo cyiwe Peter Nkurunziza yabyipfuza ngo ahindure ibwirizwa shingiro abaze abanyagihugu abije mu namashinga amateka baramwishyira bati mushinga nta ikirazira iyo abantu basezeranye babasezeranye twebwe ndaje tukwemereye abanyagihugu bamaze na Pascal arimo bamaze kuvuga bati oya ni oya kandi wundi muntu numwe ashobora kuvuga ngo ndaje ngo ndahinduye ibyo abanyagihugu bipfunye ngo nuko afite inkoho nuko afite amagrenade nuko afite imbonera kure nta matora rero tutitabye ngayo ahari twebwe turayarindiriye tumaze kuganira hazo tuzayajamo
hari amakuru yatangajwe n'abamenyesha bakuru bacu bari Bujumbura bavuga ko amatora yitabwe mu bice bitandukanye by'igihugu ayo matora rero yabaye mushiganahe lewo nsengenda kumana
nubimenya gute ko atari radio mu Burundi kivuga ubwo bimenya gute se ndasohoka no mu nzu ngo numbeza makuru ngo ndasohoka atamatora ariko nta matora ashobora kuba ngo bari bo bwa mbere twumvise mu Burundi amatora yoba abantu baramenye ko yabaye kwani ngo bwa mbere abantu bagomba guhandikiza amatora mu Burundi mu gihe twagiye twumva umukuru w'inama nshinga mateka icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu abo mu mugwe ugiye gutora gutegura n'utunganya amatora abo mu iriya sentare igezwe kubahiza igezwa shingiro aho twumva abantu b'abasirikari bakuru bakuru nk'abajeneru bahunze igihugu kubera igihe cy'amatora. Bwo bwa mbere ugira umuntu ahadikiza bimeze gutyo ngo agire ico bivamwo.
Mu kanya turaza kubona
nubwo babarigize no kurindira njya kumugoroba ibyo abo ba Pascal nyene bateguranye n'umukuru wa Seni. Babisome ko babiteguye mugabo ndizo ari bimwe mu matora.
Mu kanya umukuru wa Seni araza kutubwira ukuntu amatora agenze mu gihe cyose ariko ndashaka muri aka kanya umushyira ntahe nyabenda Pascal agira ico ishuye kubishikirijwe na Leonce ngenda kumana arongo y'umugambwe Frodebu ayo matora ngo ntiyabaye mu bivuga kwiki
jewe nyakubaha umumenyesha makuru ndubaha abamenyesha makuru kandi wewe uri mu gihugu kirimo demokarasi muri Amerika nagira ndakubwire ko umunsi uzomamagara nzubira kuvugana na Leonce ku radio avuga uko ntazokwemerera kuko jewe nkeneye kuvugana n'abantu babarundi bakundi igihugu cyabo atarabo bare bonse bamaze guta umurongo icyo ni cyambere ikigira kabiri nagira ndakumenyesha ko amatora yabaye neza ukuri kwami ikindi naco umunsi wose ndokumva ko ngomba kuvugana n'abantu bakigaruka ku kiringo cy'umukuru w'igihugu kubiki jewe si ibyo biganiro ni ibyo bintu sizobijamo kuko ibintu byose ubiri ku murongo hasigaye gusa ko abantu bita amatora hanyuma tugashyiraho inzego ibyo bindi ariko aravuga ngo ntiyamenye ko amatora yabaye nimba yiyugaraniye mu nzu nimba hari icyo yiyagiriza sindabizi mugabo nagira nakubwire ko hariho abo ishyirahamwe mpuzamakungu ryarungitse batembereye igihugu cyose ni ukuvuga rero ko amatora yabaye ukuri kwamye kandi n'ababiraba barahari bazobitangira cyangwa babishingira intahe
mushya ntahe Leonce ngira kumana mwatubye ko muzoja mu matora mushaka kuvuga amatora yo mu 2020 cyangwa n'amatora azoba imbere y'icyo gihe
amatora yateguwe neza hisunzwe amasezerano y'Arusha hisunzwe ibwirizwa shingiro hisunzwe ibyo byose twaganiriye ari mu byo warupapuro rw'inzira ari muri ya mateza twagirana ingene umugwi wose wo kwigenza kugira amatora aba amatora asubiza hamwe abarundi nk'aba amatora asubira kuzana induru mu gihugu ya amatora atugarukana mu ndwaro z'igikenye z'akagaye z'agasuzuguro nk'uko numba ariko aravuga ngo ntabwo adosubira kuvugana abwo ikirango cya gatatu cy'umukuru w'igihugu jewe igihe bitwa ngo baramugaye umuganda babwiye ati murataye igihugu mu kaga nibyo turimo urabye abantu bamaze kuduheba bonadufashije urabye ubukene dufise ubushomeri inzara iri mu gihugu bakaba bariko barirukana abo dufashije amatora agategurwa n'ingoho amatora ategurwa na grenade amatora agategurwa n'imbonerakure hama akavuga uko onye ngo abituza yuko amatora yo matora meza ashobora gutuma abantu baje hamwe bakabana neza bakubaka icyugu cyabo hakaba banyagupfa n'abanyagukira ayo matora yabo cyo nibaza ngo azoberere umuguru w'igihugu yahahora igihe yavuga ngo amatora azoba meza gusumba amatora yose twabonye mu Burundi asha na kamara maza nimba nimaze nimbaje kudondagura nibwo bwa mbere tubonye abari mu nzego nkuru nkuru z'igihugu biruka ngo nuko ariko arategurwa amatora hajya haba amatora inzego za gisirikare zisambuka igisirikare gisubirirwa n'imbonerakure igito gisubirirwa n'imbonerakure nukuri nagahomera abo bakumva umukuru w'umugambwe witwa uri ku butegetsi bwa hahora aho guhumuriza abantu avuga ngo hari abatazosubira kuganira nabo hari abatazosubira kumvirizwa no ku mugambwe y'iprona wari umwe rudeni ntibyigeze biba kuko amatora muri 1993 yameze nga ibiba ariko arita amatora ayo mu mwaka 2005 yari amatora ameze neza cyane ko yategurwa n'abayumva bayemera ayo mu mwaka 2010 yagenze nabi ntiyameze nk'aya
ego katwibutse twibutse ariko yatwumviriza ko
nibagende basome ibyo banditse
tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Abakurikirana ikiganiro twashaka mu shore kuturungikira ubutumwa bwanyu mukoresheje nka SMS inimero 25 7 5 5 6 0 0 0. Abaturungikira ubutumwa nabo kuri WhatsApp inimero ni 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Muri kigere rero turi kumwe n'umukuru w'umurwise ni Mushyantahe Pierre Claver ndayicariye, akaba mwiriwe neza Mushyantahe Pierre.
Ndagize mwiriwe, ndabumva neza.
Ndagize mwiriwe, nashaka mutubwire mbega amatora yagenze gute mu gihugu cyose, hariho abavuga ko ayo matora iyo batagenze neza. Murashaka kutubwira ukuntu yagiye, araba mu ntara zitandukanye z'igihugu?
Aya matora yabaye uno munsi azotangaza benshi, cyane cyane n'ibicara bakarimbura bakaraba ingene abarundi n'abarundikazi bayitabye ari benshi mu ntara zose z'igihugu. Aya matora azotangaza benshi nibaraba n'ingene mu gisagara cya Bujumbura bari bazi ko atabantu bayitaba babonye ingene yagenze, ahubwo novuga nti mu masaha sita mu masandwi abantu nka bose mu gihugu hagati bari bahejeje gutora byerekana inyota bari bafise, bari barindirije aya matora yacungerewe bikwiye, acungiye ubwa mbere n'abanyagihugu n'inzego z'umutekano, kuko bazi akamaro k'amatora mu byerekeye umutekano w'igihugu, mu byerekeye amahoro y'igihugu.
Ku byerekeye igikorwa cyanyu cyo gutunganya amatora n'amatora yose n'ayandi asigaye, Mushyana Pierre Kavera, nta kibazo muzogira muri iki gihe tuzi ko hariho nk'ibihugu bihambaye cyane rwose byasokoye ikabigatangaza ko atamfashanyo yo gutunganya amatora bizosubira kuba?
Iyo igihugu gihagaze, iyo igihugu gifite inzego, iyo igihugu gifite abarundi n'abarundikazi abenegihugu bifuza amahoro, uburyo bw'amafaranga, uburyo bw'ibikoresho, igihugu kiraburondera. Uno munsi twavuga tuti leta y'u Burundi iri kwiragira kigoroka gasanzwe ko kurondera ubwo buryo bw'amafaranga, kandi amatora tuvuge mu majambo atomoye, ibikoresho byinshi byarashitswe mu gihugu kandi n'ibitarashika buca bishika. None ejo hirya ejo ni tuzategura amatora yerekeye umukuru w'igihugu avuye aho tuzoja mu matora y'abakenguza amateka, ayo nabara abera ku ntara, ni ukuvuga amatora yoroshe gutegura gusumba yandi. Ni ijambo rimwe, uburyo bw'amafaranga, uburyo bw'ibikoresho buriho ubutaraboneka, ejo hirya ejo buzoboneka umugwiseni nta nteka dufise.
Murashaka kutubwira niba ibitero bavuga ko byakozwe ku bibanza abanyagihugu batoreramwo eka amakarata akaba barashoboye kuba yarononekaye, ivyo bintu mwabitoreye umuti gute amatora yabaye muri ivyo bibanza?
Nta na hamwe mu Burundi bwacu amatora atabaye. Ngira nsigure ko abashatse gutera akajagari mu biro bimwe bimwe basanze inzego z'umutekano, aho bashatse guturira ibikoresho nko muri Kirundo kibanza kimwe, ibikoresho twaciye tubisubiriza buno nyene, kuko umugwiseni n'abawufasha mu ntara no mu makomine twama dufise ibikoresho bibitswe bifasha iyo habaye ingorane mu buhinga bwo gutegura amatora, icyo twita imprevu, ni ukuvuga isanganya zivuye kuri iki cyangwa ikindi zama zateguwe ingene zitoregwa inyishu. Kuri icyo kibazo rero nta ngorane, n'abakozi batashatse kuza guhagarikira amatora amategeko yubatse ku buryo dushatse kubasubiriza buno nyene, kandi basubirijwe.
Mu kanya gatoyika mutubwire imigambwe yobagize uruhara muri ayo matora y'aba jena mama komine hamwe n'abashinga amateka, imigambwe yagiye mu nihe harimo imigambwe yoba itavuga rumwe na leta
mushinda nawe mwandikije gira nkubwire ko imigambwe yose twakoranye kuva kubaka dutegura amakarata yahiganwa bulletin de vote iyo migambwe ikaza gutora amakarata yarahiganwa bwo bita specimen kugira baje kwigisha mu ntara ayo izo twitina ni cyangwa imigambwe cyangwa bigenga utavuye mu byandike abyandika kurikije amategeko twebwe muri seni dufata ko akiri mu ihiganwa kubera iki kubera ko ibuvuye mu ihiganwa nutuma umunyamugambwe wo mu ntara ngo agusinyire nutuma nimero 15 ngo agusinyire umugambwe wuserukira urunani wuserukira nujya nimero ya mbere yatabishoboye avuga ati sihondi wanserukiye ninaka kurya umunsi bazana amadosiye yo guhiganwa kurya umunsi bazana amadosiye muri seni cyane muri sepi baza bizeho nyine barongoye umugambwe cyane bakaza bavuze bati twarungitse uyu ni bafite ubasha bwo kuduserukira uyu munsi rero tuvuga tuti nta bavuye mu ihiganwa tuzoharura amajwi batoye harure ibibanza baronse intebe baronse hazabasigaye ko batubwira bati za ntebe nabo mwaziduhaye nazo dushaka nazo twicaramwo aho naho ibwirizwa rigenga amatora byaronse igikumu mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze bigatanga inyishu ingene ibibanza abantu baticayemwo bisabikanwa n'abagumye mu ihiganwa aho rero nta ngorane irimwo ahubwo ngira ntanga umuco wundi abanyepolitiki bamwe batazi hari abantu bavuze ngo bavuye mu matora abakandida bo mu ntara hirya y'ejo n'ejo baciye bandika makete n'ubari muri seni bavuga bati uyu munyamugambwe turongoye niyatubajije yafashe ingingo wenyine umugambwe ni uwa twese umugambwe si uwa perezida cyane si uwa nimero ya kabiri
icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose
abarongoye imigambwe batazi abakandida banditse bavuga bati kwitoza no gutora tubihabwa n'ibwirizwa shingiro nituvyakwa n'uburongoye umugambwe ahengera twatanze udufaranga tw'ingwati agaca yicara mu biro wenyine avuga ngo yahagaritse amatora atatubajije
icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose nk'uko tuvyumvise amakuru yatangajwe n'amenyeshamakuru eka n'amakuru duhawe n'umukuru wa seni amatora yabaye ashobora kuba atitabwe na bose canke na benshi nk'uko vyabaye mu 2010 ariko ayo matora yabaye n'abanyamigambwe banyu bashobora kuba bagiye kugira uruhara muri ayo matora mushira ntahe Leon Segenda Kumana ivyo bishikirizwa n'abanyagihugu muravyo kuna matora agenze murabona ko abanyagihugu bashobora kuba bataki biyumvamwo mwebwe murongoye umugambwe Frodebo
umushinga ntaye Pierre Kavenda yicariye kuko kenshi akunda kuvugisha ukuri ariko yaje kuvugisha ukuri avuga yuko saa sita saa yindwi bari bahejeje kubo twahereye nko mwaka w'2010 yashikanye saa sita y'ijoro kandi bukeye none ubu saa yindwi bari bahejeje ni ukuvuga nabo bari yari yahezwazoba amatora baje kuraba basanga nta matora yabaye baca barataha icyo yifatana n'icyo kibazo cya kabiri avuga yuko ngo azoduha amajwi naho ngo tuba tutaje ereka ibyo birazwi jiwe bahereye kera bambwira ati erega burya mu mashini zandayicariye hariyo ingene mupanze ingene amajwi bazoyatanga rero ndagitangaza kirimo ku mugoroba uba narimeze kubwira Pascal ndi reka turindire ibyo aza gusoma muri mwe mwandika urumva no ku mugoroba aza gusoma ibyo nyene nje nza ku cya gatatu yaravuze ati abo bavuga ngo baravuyemwo mu kuvamwo suwo mu ntara abazwa ati nujya nyene nimero ya mbere iyo atabayewe acatuma nimero ya kabiri mugabo nake bariko aravuga ngo hari abamusanze hakorera bamubwira ngo bajya barihere nduzo batuvugira wewe uko n'ukuri ibyo ariko aravuga rero n'ukuri ndaye mushimiye twebwe rero sinshobora kuja ngaho ngo mvuge ngo abanywanyi bacu ngo nzakitwiyumvamwo si umukuru w'umugwi seni araba ivyo iyo turafise inzego tubijejwe turafise ingene duhura n'abantu wanyu tukaganira tukavugana ibyo tuzovivugana n'abantu wanyu ibyo ndibiraba umukuru wa Seni ukuru wa Seni yaraje kujya matora nuko mbona cyamutaye ku amazi
reka ico kibazo turakigaruka ko
ndahari na kuri ico kibazo ndahari bakuri ico kibazo nawe imicyo yayitanze yavuze ko nabatishavye amazi bazaba yafise reka turindire turamaze bazodengera ngano
reka tusobanuye kuri ico kibazo muzo hamajwi gute abataje mu matora mu shinga ntahe Pierre Claver
ngira ngo mu shinga ntahe Leon tugera ku mana turamenyeranye turazinanye arangurira mu bya politike ndamwubaha kubera amabanga y'igihugu yaronse mu Burundi kandi kubera umunyepolitike wa kera ndazi ko ibyo mvuga abyumva neza byumva byose ngira ntanga karorero uwanditse yitwa ko arongoye iprona agasinya tariwe none wokumva ko yavuye mu matora yitwa iprona gute atarongoye iprona ntiwumva yuko mu byerekeye ingendo y'amategeko yasinye mu kibanza cya iprona atariwe akandi karorero uri mu runani urucanga urundi ugasinya uri umugambwe yuko utakiri mu matora kandi wari warinjiye mu runani ntiwumva yuko uba wibagiye ko winjiye mu runani ukagaruka gusinya uri umugambwe winjiye mu runani ikindi cya gatatu mwandikiye Seni muri cumi ikete rimwe aho kwandikiye Seni ikete ry'iwawe kubera umugambwe wose ufise ubuzima bwawo bimwe bita personalité juridique wumva ikete riri ku imikono cumi n'itanu cyane cyane abasinye ugasanga sabarongoye uwo mugambwe cyangwa abatumwe n'abarongoye uwo mugambwe muri droit icyo bita amategeko hariho principe yitwa parallelisme de forme uwinjije amadosiye muri Seni niwe wenyine afise ububasha bwo kuyakuramwo nta muntu yukuramwo amadosiye atayinjije muri Seni kujya twabivuze tuti wewe urongoye umugambwe ni wowe uzana amadosiye atari huri ubwira Seni umuseruki uwo mugambwe siko rero byagenze noneho hari ingorane shasha abanyamigambwe baraye banditse bahiganwa bavuga bati aba bantu bavuga ko bavuye mu matora twebwe nituri kumwe twebwe turahamagariye ahubwo abanywanyi bacu
kuba
matora na utwaka uburenganzira bwo kwitoza canke utora ubwo burenganzira tubuhabwa n'ibwirizwa shingiro icyo ni kibazo gishasha gikomeye
imbere yuko tugaruka ko mushya ntahe nyabindi ariko turafite umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Innocent mwiwe neza
mwiriwe cyane
murafite ikibazo munyarutse mu kanya gatoyi
yego nagomba kubaza umushinga na Leo
ego halo duga ku ijambo
ikitwa amatora bavuze ko kejeje kuba ko arabitangaje urongoye Seni nagomba kubaza ikizote ikurikira umushinga na Leo cyangwa ingufu bari bafise ko bizobandanye ko zogabanuka nesa kandi kabazo kumwabaza umukumbuga mu CDFDD
yego
turavye bashinga nahe bahunze nabantu baciye ubwenge kandi tubaha cyane kandi bahunze mu gihe bamaze kubona ko amatora atameze neza nasigura ukuntu nka kega cyaka cyo kuri gihugu n'umukuru n'amashinga mateka ashobora guhunga kubera atinya amatora atarimo bose kandi byonye ntibavyirengagize babona ko itari bikwiye ko bashobora guhunga nadusubiye gituma bahunze rero
urakoze ndo sande ka dutangwe kuri ico kibazo ca kabiri mushya nahe Nyabende Pascal mu ishuro ico kibazo c'abategetsi bakomeye cyane gose bahunze imbere y'amatora
ego murakoze imbere ya hariko mu nkundire nyako aho amenyesha makuru mbanze ngira ico mvuze ku byo Leonce yashikirije biranezera cyane ko muri mu radio ijwi rya Amerika muri Barundi yirango namwe byo muri ko murumva ingene mu kuvuga Leonce cacanya avuga biriya canga na biriya ngirango muca mwumva naho Pierre Claver Daicha yavuze ati ni umunye politike wa kera nibaza yuko yoba ari karasaza muri politike kubera ko ibintu avuga urumva neza ko ari ibintu bidafashe iyo umuntu ari karavuga ngo ni ibintu bateguye ngo baza guharura mbega abantu babyutse saa 11 zo mu gatondo nitwebwe twagiye kubakwega n'umugozi ngo genda mutore suko ari abarundi bazi ubwenge bakunda igihugu babyutse kare bazi icyo bagiye gukora kwasuzugura abarundi ni kubera iki babyutse ijoro bagenda gutora mu mihingo yose y'igihugu ubwo n'ubutuje bw'abarundi nuko bazi icyo bagiye gukora nuko bakunda igihugu cyabo ngarutse kuri icyo kibazo uwo nawe ambajije umuku icegera cyaka bintu umukuru w'igihugu yari umugumyabanga mu mugambo se defted umukuru w'inama nshingamateka n'umugumyabanga mu mugambo se defted umucegera cyaka bintu umukuru w'igihugu avuka muri commune Bugendana yo mu ntara ya Gitega nagenda arabe nimba yari umunyepolitike akomeye yemewe akundwa mu gihugu nagenda arabe abanyabugendana bazindutse kare basidukana niyo nka baje gutora none ntibari bazi ko rufyikiri yahunze ni kuki bagiye ari isinzi gutora ni mwibaze namwe igituma mbega piyo ntavyo hanyuma ntavuka muri commune Rango y'intara ya Kayanza ko yari umugumyabanga yemewe akundwa n'abanyagihugu ni kuki babyutse isinzi babyutse mu gatondo muri commune Rango baje gutora ni mwishure ngaho namwe aho ngejeje
ego imbere yuko bishura ibyo bibazo nashaka rewonse yishure ikibazo yabajije we na Innocent kivuga ko amatora yabaye ntambwe ya kabiri Leonce ni yihe mufise ikanyingo muzofata muri kigihe ni Leonce ngenda kumana
kuko nta ntambwe ya mbere yabaye turiko tubana dutegura amatora meza azosubiza hamwe abanyagihugu ataramatora ate mudugararo ate njyane mu gihugu nguko twani nane ndabivuga nabandi bari kwabivuga nahandi hose bavugwa ubwo bwa mbere abantu bahunga bumvise ko ari amatora azohavaba ubwo bwa mbere ibyo bose uko baza bagahumurizwa erega uyo pasikari nabo bari kumwe niba ikibaraje ishinga rukurunka ibibanza byo mu nzego hari abantu benshi batarazwe ishinga n'ibibanza barazwe ishinga n'abarundi umutekano mu gihugu barazwe ishinga n'uko abanyagihugu bufatana mu nda bakabana neza izi njyane z'amoko zagarutse zigasubira kuzimangana barazwe ishinga n'uko ubukene buri mu gihugu ubushomeri muri mu gihinza ari mu gihugu byo tora umuti ibyo nacyo tukabifashamo n'abantu kuko twebwe ntacyo dusize ntihagire utanga yire marima ngo abeshe abanyagihugu barakenya ubukene budasanzwe ngaha tutaronza abantu badufasha bizomera nabi none numva bose bagiye
tugarutse kuri aya matora mushira ntahe
rero ngo habaye amatora ngo ndiko ndacacaga ngo ndiko ngira gute ntambwe ya kabiri turiko tubandanya tibategura nkuko abantu baduhanuye abo niba badahanurwa agasozi karamanya makahi abagabo babo
mushe na ile wonse ingingo mwafashe ingingo
dukoresha ingufu dukoresha nizo ubwenge bwa politiki nizo tuzobanye dukoresha tazingi ingufu twe dukoresha ingufu za politiki karizo nagoma kumuze Pascal turazifise kandi arazi ko tumaze kuganira kenshi ibyo namubwiye byose nibyo biriko birashika abyirengagiza nuko namubwira ati reka kubandanya mu kigihugu mukaga
umushanele wasengeza kumana
ineza igihugu suko umudepite
reka ndabibutse ko muza mama akanya gatoyi munyisha umumpa umushanele wasengeza kumana
suko umukuru w'igihugu nuko abanyagihugu batekana ubu abanyagihugu batekana
umushanele wasengeza kumana mu mwaka wa 2010 nyinjira gatoyi ndindira gatoyi mushyana Leonce mu mwaka wa 2010 ntimwagiye matora uyu mwaka ntimwagiye matora abanyagihugu murongoye muribaza ko bakibizige
yego tutoje mu matora kandi baratwizige rwo tuganira imisi yose abantu turaganira
muri aka kanya
twizige ko sababu babona ko turi kunzira nziza kunzira yuko abantu bosubiza hamwe yuye yatekana abantu ngibahunga igihugu ahubwo igihugu yagendekwa nabandi bose wewe urabona ahantu bantu hari ivomo igihugu byarutura yahora bidufasha uburundi bumva ngo bamuvuye rwabugiye hehe
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika muri iki gihe turafise uwundi munywanyi muri iradio ijwi rya Amerika Hamza mwiriwe neza murafite ikibazo munyarutse
twatumvise mu gahundu twumvise ko uyo mushingantahe Leonce avuga yuko atamatora yabaye ni gutuka abarundi kandi tubasonera ari umunyepolitike ngira ngo naco ayo matora arindiriye kwitozamwo azoronga kubera amaze gufata abarundi akabatubwira basuzugura kubona abarundi isindi twabonye uno munsi twumva ni n'abamenyeshamakuru rya no hino no maradiyo yanyu arimwo bazindutse gusa gutora akandi batu bari bitigiri bishimishije bire ama miliyoni y'abarundi akababwira ko ari bigugu bakacho bagiye gutora ndumva ko umunye politike amaze gusa ikibanza muri politike kandi abarundi bazongira ngo bazomaze aya matora yubarindiriye ni ngo ruhendo ni amatora y'amasasu twumvise batuma abantu kuza kurasa ahari biro ibiro by'amatora kuza guturira ibikoresho bya seni ayo niyo matora ngira ngo arindiriye nicaje kenye yavuze muri ya makudeta bakoze bateguye imyigaragambyo ushaka gutegura makudeta bati bagena mu byicaro batawe n'abenegihugu iyo niyo ngendo niba sigaye afise murabona ni 2010 bataye umurongo baranga amatora yemezwe n'abakungu kubera ata majwi bagifise ubu abarundi bose murabona ko abanyamigambo ngo n'abarundi bo mu gihugu turabarundi arazi ko ata majwi akabarundi bakiri inyuma yawo.
Ndeka tumuhakanya ishure mu shantahe Leon Sengenda Kumana mu shantahe Hamza arashikirije ikibazo cashikirijwe mu ntango kivuga ko mwoba mutakiri kumwe n'abanywanyi banyu mutaganira canke ngo mutashikiriza ivyumviro babashikiriza mwebwe mwavuze ko atamatora yabaye ico kibazo mu shantahe Hamza ashikirije mu kivuga kwiki
nga kibatu yashikirije yashigirije ubwiro kandi cyo ndamubabariye nsinzu kwangana ariko ndamubabariye nsanga cyo ndamwishura
reka tugaruke ko mushana he Pierre Claver ndayicariye muri iki gihe naho abanyagihugu bitavye amatora atari bake hariho ikibazo gihambaye cyane rwose hariho imigambwe naho benshi bavuga ko idafite abanywanyi benshi ariko n'imigambwe itandukanye itagize uruhara muri ayo matora hari ibintu byo babitegekanijwe no mu rwiseri kugira ngo nibiburiburi iyo migambwe ize gire uruhara mu matora yimirije ari umukuru w'igihugu canke y'abakenguza amateka y'abakenguza amateka
urakoze cyane ku kibazo cawe ariko kubera amategeko y'u Burundi ngene yubatse kuja mu matora ujayo ubishaka ni nka kujya amatora kuja gutora ku munsi w'itora mu Burundi si ngombwa kugenda nk'uko mu bihugu bimwe bimwe bavuga ijambo vote obligatoire. Nashaka rero mwumve ko umunyamugambwe arongoye umugambwe arashaka kuvuga ati ndagiye mu matora akabandanya gushika amatora yose ahere ariko avuze ati jewe sinkiri mu matora iyo ngingo nigwiwe nta umuhaririza ariko icyo abagira politike batarumva nuko urongoye umugambwe ari wabivuga wenyene kujya umunsi yazanye amadosiye muri seni canke muri sepi arungika ufise ububasha bwo kuyazana ni jambo rimwe ngira ndabisubiremwo umugambwe urafise uwuserukira imbere y'amategeko ni wavuga ati ndaje canke ndasohotse atumye utabifite ububasha iryo kete ni nk'uko ataco rimaze kuko mu by'amategeko responsabilité no kuvuga ububasha bufise umukuru w'umugambwe umugwiseni ntabwo uba wabonye hanyuma aya matora tuko turategura n'ay'abarundi bwa mbere abo barundi benshi bari mu mitumba bari mu makartier abarongoye imigambwe basabwa kuba indongozi cyane cyane bakamenya bati turafise abantwanyi nitubate mu nzira kuko hari amajwi abo bene gihugu barifuza kubahunda babataye mu nzira birajuragiza abene gihugu. Abene gihugu tubasabe babagirire ikigongwe babubahe kuko baremeye kubakurikira. Niba bakurikire rero kuva ku itora rya mbere gushika ku itora rya nyuma ntihaje usange imigambwe abanwanyi bagiye hijya no hino kuko bari bazi ko bafite abarongo mugabo batakiri kumwe.
Icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose. Imbere y'uko tugaruka ku bashya ntahe bandi turi kumwe n'umunywanyi Jean Baptiste mwiwe neza
ewe
ufise ikibazo unyarutse mu kanya gato izokoze.
Ego ikibazo cha mbere ngomba ndagehere kuri Pascal Nyabenda. Jewe ndi mu gisagara cha Bujumbura. Numvise avuga ku mutekano ari wose ariko hirya ejo kuwa gatandatu maravuze abantu babiri bapfuye muri quartier Jabe. Murongera ko na mu ijoro n'ijoro havuze inkoho nyinshi nta kuntu yumva ari umuntu ari mu mugambi uri ku butegetsi abantu nk'abopfumwe kuba ba igihugu gihombye nta kuntu yumva ko ariko aratamba ku mubyimba babuze kandi yumva neza yuko abantu barara bararaswa bavuga ko umutekano kwiye bafite inzego z'umutekano zikwiye ibyo bintu akaba ari kwa birenza kwa amasa bibona hanyuma ikindi higira kabiri kuba abantu bari ko baravuga ko bitavye amatora n'ivyo umugambwe sine de defte de rafise abanyi babwirizwa kuja kwitaba bakagenda hari habagiye n'ivyo uko amatora bayateguye naho bayateguye ku nguvu ntabuntu babona yuko hari abantu benshi bagiye kwitera bwo babagirirwa kubera ico gipolisi cyabo cyo sinovuga ntimbonera kure kubera ababambaye umwambaro w'ipolisi biragaragara yuko twe tuvuga ko ari gipolisi cy'igihugu bakagikoresha kikaza igatera ubwo abanyagihugu abantu bakaraswa bakabura ikibatabara nta kuntu abibona ko abantu bashobora kuba bagiye kubera igitera bwo ibintu ba mu gihugu n'umwana muto yayo bibona ko ibintu bimeze hanyuma ikindi nacyo we
inyarutsa mu kanya gatoyi
ikindi nacyo nagomba mbaze uwarongoye umugwise ni yavuze yuko hari abantu bari muri iyo migambwe bamaze kwandika bavuga bati abakuru bacu ntitukibizeye tubihabwa n'ubwirwa shingiro kugira tuze kwitoza ariko bakiri ko baradepoza amadosiye yavuze kugira amenye umugambwe ko aja muri ministere dore ntibushikanganje ibigo n'intwaro hagati mu gihugu bakamuha imigambwe yemerewe none abo banditse bakandikira seni kandi ukaba wumva ko bemeza ko ari kibazo gikomeye yo bayabemerewe bikwe mushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu cyanke yabemereye nk'abandi ko atamadosiye bari bazanya kandi bazanya amadosiye abaje yo bayabakiriye nk'ande kugira ngo azaheva baharurira amajwi murakoze
n'ibyo reka dutangure kibazo vya wabajije umushya ntahe Nyabenda Pascal kibazo cyambere cerekeye umutekano eka ibitero byabaye eka nababiguyemo ni kibazo ca kabiri cerekeye kivuga ko abanyagihugu bashara kwa bagiye gutora kubera ubwoba Nyabenda Pascal mutubwire mugica mwishye uyo mushya ntahe Jean Baptiste
ego murakoze Jean Baptiste sindamuzi umugabo rekanishure kubibazo byiwe nta muntu ashobora kuvuga ngo igihugu kiriko kirashangwa nta mutekano uri mu gihugu kandi mu makomine ijana na 16 agize igihugu ku ijana na 19 ari amahoro n'umutekano kira noneho wenyine arabizi arazi abateye umutekano muke abaribo muri ya makartie ane twama tuvuga yo mu gisagara cha Bujumbura sinzi ngira ngo iyo nyine cyubahiro umukuru w'igihugu ari karavuga hariho bamwe bamwe ngira ngo baca bazibira amatwi ntibumvirize ibyo avuze hari gihe yamavuga ati abazotangura intambara mu Burundi izohera mu rugo iwabo iherere iwabo no kuvuga intambara batanguye yahereye mu makartie iwabo kandi izoherera mu makartie iwabo kuberako mu kindi gice cy'igihugu baratekanye hanyuma rero sinzi ariko arambwira ngo ndiko natamba ku muvyimba bitavye imana kwitaba imana biratubabaza nta muntu numwe nta murundi numwe dukeneye ko yitaba imana ariko umuntu arashwe ariko arabasha abapolisi jewe uyo sinzomuririra kuberako niwe abayaruhamye ibyo rero abyumve umuntu aza kugurura umuriro ku bapolisi ku basirikare ahagaze muri etage akabarasa hama bakamukorora bakamukoroza urundi rusasu uwo jewe sinzomuririra ariko birababaje kubona hari abarundi bacita kuri songoye nkabo hanyuma rero aravuga ati hari abagiye gutora bagenda ku nguvu mana yanje mukamuri kigongwe mbega abarundi bazovugisha kuri ryari uwo rero ari muri umwambugwa wari wonse niba aba batagira abanywanyi niba byumve kandi ngira mvuni ruguhe yabuye Jean Baptiste yabare wonse twebwe turaganira nabo banywanyi babo birababaza cyane cyane iyo bumvise bavuze ngo twavuye mu matora bakabagishije inama no kuvuga yuko abarundi bose n'abanywanyi babo barimwo aya matora bayifuza cyane kandi abenshi bagiye gutora murindire rero nibagenda guharura ajya makarata muraza gusanga abarundi bari bafite intundu yo gutora batoye iyindi migambwe iyo nyene mwumva ya Amerika yavuga ngo yavuye mu matora baraza gusanga aba makarata yabo kubera intundu bari bafise yo kujya gutora kubona rero abantu biyugarana bagahendwa naba canke bariya batifuriza neza igihugu babuza abarundi bifuza kujya gutora nibagende gutora cyangwa bagenda gutora bakagenda gutora kubera gusaba afisi intuntu yo gutora kandi bagatora urya mugambwe wabo nyene
birababaje abo bantu twita ngo nabarideri ngo ni ndongozi birababaje kubona batavugana nabo barongoye hanyuma ejo bakaza kuvuga ngo amatora amatora ibinabiriya ariko bivuye ko mu bisanzwe bataza ibihe bigeze batabona neza ingina barundi uno munsi bakunda igihugu cyaba ahubwo kubarusha bo nyene birirwa mu ndege bahendwa baje hijyano
hino icyo kibazo turakigaruka ko turakibaza umusha nta Leonce mu kanya ariko nashaka na Pierre Claver ishure ikibazo yabajije Pierre Claver
ijwe kiroroshe kwishura nuvuga ni abarongoye imigambwe bazwi mu bushikiranganje bw'intwari bagati mu gihugu barafisa mazina nico gituma uwandikira seni avuga iki cyangwa ikindi ategerezwa kuba uyo muntu arongoye umugambwe n'imiburiburi uwo uyu muntu arongoye umugambwe yarungitse akoresheje urupapuro rwanditswe muki n'ijambo rimwe atari perezida w'umugambwe n'uwo yarungitse none urabona umuntu yinamura akajya ku rupapuro agasinya utazi ibanga ashinzwe mu mugambwe kandi uwo mugambwe ufise uramutswa imbere y'amategeko ngiranda rwa karorero ubona FNL irongowe na Jacques Bigirimana hoza uwitwa Dismas baricako atanditswe mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ngo rwandiko senigwemere niyo gwemera baba bari kwarazutega umutego ikindi novuga nuko abo bantu bagiye mu ihiganwa ubwo twobakuramwo twebwe turufise ububasha bumeze gute badakuwemwo nabo basangiye ibanga cyane cyane n'abazwi mu mategeko mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu
ego mu shana he Leonce imbere yuko tuja ku munyu wa radio ijwi rya Amerika nashaka mu gice muvuze ku bintu byashikirijwe n'abatari bake ngaha bivuga ko hoba hari ukuntu mutayaga neza n'abanywanyi banyu uba hari abanywanyi banyu bo bagiye gutora ikabavuga ko badakeneye ko barongorwa n'abategetsi baguma za kuja amatora aho muvuga ko iki umuntu umwe
twebwe mu migambwe burya ni twebwe dukorana na seni mu gutegura amatora n'abanyamigambwe akorana na seni nababwiye rero yuko no munsi ata amatora yahabaye mvuge kumbaza rero ibibazo byinshi birebire ngo harabagiye harabagize gute nta amatora yahabaye ntaraba
ego bereka tuje ku munywanyi wa radio ijwi ry'Amerika Kadia muriwe neza
na mahoro
murasi kibazo murasi icyumviro mu nyarutse akanya karagiye
ego icyo nashaka guterera ahanini nashaka kubaza nka Pascal Ngarenga kubera ko nk'abo bavuga yuko ngo hari amahoro mu gihugu cy'u Burundi tugerageje nka tugusanga tuba ahantu hirya kure y'u Burundi mu bisanzwe nk'iba mu Burundi ntibitunezera ego amatora ashobora kuba yabaye mugabo amatora adahuri kimwe bose ni ikintu twebwe abarundi tudashobora gutahura kuko ugerageje nko kuraba mu 2010 nka bose nk'abarozi nka bose barashoboye kuyitana ariko nk'amatora ari no munsi turabona yuko arakajagari nico gituma twebwe abarundi bigoye ko dutahura ukuntu amatora ashobora gutungana kandi hari ingorane nyinshi mu Burundi natwe bw'ugwaruka tumaze nk'igihe kinini tudashobora kuza ku mashuri turibaza ndega nk'akazuza kacu gatera akajagari ega amatora yago
ego sozera tumubaze ico kibazo
nk'amatora yashoboye kuba tugugwaruka turi mu ibarabara ntidushobora kujya ku mashuri ndega nk'ubu twashobora kubabaza nk'ibibazo igute kazi zakacu gategekanijwe bashobora kutwishura
ikibazo
cyane cyari
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cya kazoza kugwaruka ikibazo cy'abatitavye ayo matora kandi nabo nyine ari abarundi hari imigambi ku bashira hamwe n'abandi barundi bakumva ko badakumiriwe mushe na Pascal ikibazo twakibaje Pascal Nyabenda
kazoza kugwaruka ni umugambi waje werekana neza ko kunda kazoza ku Burundi bwejo nico gituma no mu ntango z'uko umugambi CNDD utwara igihugu wafashe ugakura amafaranga abana bo mu mashuri mato mato bahora bari ha ku mashure ukayakuraho kugira ngo bikunde abana bose baje ku mashure n'izindi ngingo zafashwe nico gituma ku minsi ya gatandatu
umugambi CNDD n'abanywanyi bawo cyane cyane bubatse amashuri menshi cyane mu gihugu yaba amashuri mato mato yaba yisumbuye wobaza Leonce ishure yubatse muri iyi myaka ishika 10 ibikorwa rusangi aho yagiye kubikora nta nama zokwereka ariko umugambi CNDD ni twarabikoze uwo rero abajije ikibazo avuga ati twebwe kazoza kacu nagira ndamubwire yuko ahubwo ico kibazo kibaze Leonce kuberako niwe yahamagariye ugwaruka kugumuka niwe yatumye bazibira amabarabara kugira ngo ntimuje kwishure niwe yaturiye amapine mwibarabara kugira ntimuje kwishure mubaze rero kazoza kanyu afise akariko ntukabaze jewe kuko jewe nakubwiye ingingo umugambi CNDD wafashe kuva mu ntango nakubwiye amashure twubatse n'ubu tuzobandanya twubaka hanyuma ibyo byose nibyerekana neza yuko umugambi CNDD twifuza kazoza keza kugwaruka ahubwo abatifuza kazoza keza nibajya baturiye mapine mwibarabara kugira ngo zabisi zabatwara ku mashure ntizironkaho zica bajya bazibije amabuye mwibarabara kugira ngo imodoka ntizironkaho zica bazico kibazo rero bajya ureke kwibaza jewe nifuza kazoza keza kugwaruka
ndabona akanya kari ko karatujana ariko imbere yaho nashaka umwe muri mwese agire ico avuze cyane cyane nk'akamuyotera abarundi bo mu mirwi yose migambwe yose muri iki gihe tubona ko hariho ibitero by'amagrenade bisa n'ibyabaye ndanse mu makariti atandukanye mu ntara zitandukanye z'igihugu akamumotera abanyagihugu eka abantu bose mu Burundi kugira ngo batekanigwe mushira na Leonce ngenda kumana abantu ntibabandanye bazira ubusa bagwa mu mporero akamumotera na kahe majamu wake
akina gomba nze nasabe umugabo Pascal yo ugwaruka mu majije kibazo niko kazoza ku Burundi nabe abishura neza nka twebwe tuvuga ati iyi ntwaro turiko turaharanira tukemera tukanabizira tukemera tugapfungwa tukangazwa tukishwa tugatotezwa niyo izotuma uwo gwaruka rwaho neza atari bya gaho turi ariko tujanamwo ari byo kimusumira n'abari kwa tujanamwo atari bya kagari bari ko bagira atari byo kuzibira Burundi ngo ndibusubire kuvugana n'amakungu ako kazoza kaba kuko gwaruka kanatsirirwa icyo twetiko turakora Pascal Byumbe ni iki cyugirwa gwaruka bugire intwaro nziza zigendera amategeko zigendera amabwirizwa zigendera amasezerano zuba impanuro niyo bazogira kazoza keza nicyo twetiko turakora ibi rero muri kumuzana bya gisirikare mukoresha abasirikare barasabana mukoresha abapolisi barasabana mu bigwanisho imbonera kuri byasabana rero jewe akamunotera na kamugasanzwe kuko ibazo bya politiki twabigiyemo kuva kera kandi turazi neza ko ikibazo cy'igihugu cy'u Burundi atari igihugu kizobereye mu bintu bya demokarasi twotera akamo ko abarundi bose bova hasi kanka gusubira mu ntwaro z'umugambi umwe nkuko twavuze no muri prona izagomba kutugarukanamo tukanka yuko igihugu cyacu kinigirwa mu menshi mu kugomba ko amakungu yose aduhari ibivomo abantu bave hasi kwihaniza umugwiseni gufatanya n'ubutegetsi gufatanya n'umugambi CNDD-FDD mu gutegura amatora nabi na cyane cyane kuko gutangaza ngo icyo tuzoba dufite amajwi naho tutaje mu matora twari dusanzwe tuzi ko babyanditse
Mushana de wonse uruhara rw'umugambwe wanyu nuruhe
muko ngaza gusohora kumugoroba ndibicuraba mugoroza bemeje ko uca mu matora utaje mu matora uronka majwi umuntu aragatucabaza iyo yavuye ayo majwi
mu mugambwe wanyu mu musi uruhara mu kuntu hari umugambwe umwe ukomeye mu gihugu kurusha iyindi migambwe Leonce
kandi nta ruhara tufise mu nta mugambwe ushobora kuvuga imbere y'amatora ngo hari umugambwe ukomeye gusumba ibindi iyo amatora yateguwe neza abandi bagahigana ubu nta banka ibyo mwari ko bangwa amatora yabaye hahiganye bandi n'abandi niba yabaye bari bandi n'abandi ko twebwe tutarimwo kandi tuzi ko dukomeye umugambwe rero uboneka ari uko amatora yateguwe neza agatunganywa neza abandi bagahiganwa ubu rero ntiharagira ko bahiganwa turiko turayategura ntiharagira ko duhiganwa icyo kibazo nuko izo yishyurwa kibishyurwa n'abanyagihugu
icyo kibazo ndatse ko umushyana Pierre Kavere akigarutse ko ariko arashaka kutwibutsa imigambo yahiganywe nawe nyine akacagira ko akatubwira n'akamuyotera abanyagihugu hariho amatora ataratunganywa gushika ubu amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abakenguza amateka akamamwotera kugira ngo ayo matora azabe mu mutekano nakahe umushyana Pierre Kavere ndayicari
mu guhera heza je no vuga ibintu bibiri gusa mbwira abarundi bose
ariko muri abo barundi ntibagiye abarongoye imigambwe. Ijambo rya mbere niryo kubwira abarundi bose, harimo nabo barongoye imigambwe, harimo nabo bashingiye imigambwe, ndabasaba ko bokunda Burundi ubwa mbere, kuko nta uzokunda Burundi mu kibanza cacu, mu kibanza c'abarundi. Abanyamahanga baradutwenga. Ijambo rya kabiri, abarongoye imigambwe ni abindongozi koko, hanyuma mu rugamba rwo gusimbataza demokrasi, mu rugamba rwo kwinjira mu matora, nibaje barata mu nzira abanwanyi babo, kuko birabababaza, bamwe bakabura uko bagira. Abanwanyi babizigiye ntibasubire kubata mu nzira, kuko birahungabanya imigambwe ntikomere, bigahungabanya demokrasi. Hanyuma mu ijambo rimwe, nidukunda igihugu cacu catwibarutse, nta gihugu kizoza gisumba Uburundi bwacu, ntihazogira uwihenda. Naho umuntu yogira urugamba rwa politike arugirire mu gihugu, ariko akurikira ingendo yo gusimbataza amahoro n'umutekano.
Ego, reka
ndongoye seni uno munsi, ariko n'abandi bazobivuga. Igihugu n'icabarundi, abarundi mvuga n'abanyamigambi barimo.
Reka ijambo rya nyuma turihe umushyanahe Pascal Nyabenda agira icyo avuze. Reka akamuyotera abarundi mu kigihe n'akahe amatora abashinga amateka n'abaje na mama komine yarangiye, akamumotera muri kigihe n'akahe kugira ngo umutekano mu Burundi usubire usasagare. Pascal:
Ego, murakoze cyane. Mvuge nyarutsa mugabo mbanze nce kandi ukaganira ikavuga ati akabi gatwengwa nka keza. Mu byukuri iyo numvise rero nsavuga ngo twebwe ntitwagiye mu matora kandi dukomeye. Yaba yarakomeye yari kuza ku rubuga akaza mu matora, hanyuma akabivuga ku mugaragaro, gutyo niho twari kubona ingufu ziwe, ubukomera kwiwe. Ariko rero ni bya bindi bavuga ati akabi gatwengwa nka keza. Ikindi nacyo, hari abanyepolitike kera bavuga ngo muzobumba tumena. Abwiye rero muri uwo mugwi wabo banyepolitike kera bavuga ngo muzobumba tumena, ari nacyo gituma nibaza ko iyo mvugo yo kuvuga ngo abarundi tuvire hamwe tugire ente, nibaza yuko atari nziza. Njye rero impanuro notanga ni yuko abo banyepolitike bibagoye bifuza ya demokrasi abantu bagaburira ibibanza ku meza, kugutinya kuja kwa kamajwi abanyagihugu, nibaza yuko boreka guhendurwaruka barohereza amagrenade, barohereza inkoho ngo bagende guhanganwa n'abajeje umutekano. Nibaza yuko boreka iyo ngendo, ico cyonyine nico kizotuma muri ayo
makanya. Ndabona katujanye mushi ya Pascal Nyabenda,
ingorane
urakoze
hataboneka
induru.
Nayo ubundi nagira
ndakugira ku ruhara wagize turashimiye kandi na mushi ya nahe ngenda kubana Leonce habwe mushi na he Pierre Kavenda icariye engineer twagushimiye cyane gose. Fatou Kalala nawe twagushimiye kuruhara wagize mu guhamagara abanywanyi bya Amerika no gutunganya ibiganiro. Murakoze mwese.